kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote, leo mimi ni Mumoyo Hamza nikiwa na Harrison Kamau na Diodan Chibahiro, tukisema kwaherini na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ndanya kumviriza ibiganiro bica kuri ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104.3. Mwana mwese nchuti na mwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo kuri uyu munsi wa mbere. Aloyizi Bigirimana nije ndemesheje ibiganiro byo muri aka kanya.
So bita tuganira ni gigi ni ico bita mucongereza how to move forward tutari yindi ntambwe gute ivyo nivyo bita ibiganiro by'abarundi tuturi ku mutwe hamwe tukigingenda tuteza imbere igihugu cyacu.
Uyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Hari ku munsi wa gatandatu igitega hagati mu Burundi mu ihuriro ry'urwaruka rw'imbonera kure muco bise kwereka ingufu amakungu. Turababwira kandi n'undi murwi w'abarundi baheruka kwirukanwa mu Rwanda, abo nabo bakagirizwa gusumura urusaku. Ni mukanya mu makuru mu biyaga binini. Ariko imbere yaho Rosine Munezero ariteguye kubanza kutubwira make mu yavugwa ijya nino ku isi yaduteguriye. Rosine, umwanya ni wawe.
Urakoze Aloyiza, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa ijya nino ku isi tuyahere mu gihugu cya Zimbabwe, aho Grace Mugabe mutamukanyi wa President Robert Mugabe wa Zimbabwe yatahutse mu gihugu kiwe avuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, aho yaramaze iminsi yagirizwa kuba yarakubaguye umwigeme akora umwuga wo kurata karanga. Umushiranganje je y'imigenderanire ya Zimbabwe na yandi makungu yatangaje ko Grace Mugabe yaronkejwe kuri uyu w'Imana impapuro zimuha uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'ivyaha, biraheza bimuha uburenganzira bwo kurengana imbibe za Afrika y'Epfo yari yarabugijwe kurengana. Jerry Nail, umushingwamanza akomeye akorera muri Afrika y'Epfo ari nawe aburanira umwigeme yakubaguwe na Grace Mugabe, yatangaje ko ataco azoshikiriza ku mugaragaro urubanza rudatangujwe na sentare. Yamara gushika ubu nta makuru aratangwa kubijyanye n'igihe urwo rubanza ruzoberako. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika atekanya gushira habona umugambi Amerika ifitiye igihugu cya Afghanistani mu ijambo aza gushikiriza ku mugoroba w'akuru uyu wa mbere. James Mattis, umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika, yavuze ko Perezida Trump yafashe ingingo kubijyanye na Afghanistani, yamara nta byinshi yashikirije kubyerekeye izo ngingo nshansha. Mattis yavuze kandi ko uwo mugambi uterekeye Afghanistani gusa, yamara ko werekeye akarere kose kaziya y'umumanuko. Mwamenya ko igihugu cya Afghanistani kiri mu biganiro bikomeye bya leta irongowe na Perezida Trump. Ni mu gihe Perezida Trump avuga ko intsinzi muri icyo gihugu ishoboka cyane, mbere akavuga ko atumva igituma abasirikare ba Amerika bamaze imyaka ishika kuri 17 muri icyo gihugu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buvuga ko burindiriye ingingo ya nyuma ya Perezida Trump ijyanye no kurungika abasirikare 400,000 ba Amerika bazoja kwiyongera ku basanzwe baraho muri Afghanistan. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ririko riritegura gukoresha amatohoza ku barwanyi b'abatalibani n'abarwanyi bakorera mu gihugu cya Afghanistan baregwa ubwicanyi bwahitanye abantu 36 mu ntango z'uku kwezi mu gisagara kiri mu buraruko bw'igihugu cya Afghanistan. Ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'itariki 3 n'itariki 5 z'uku kwezi k'8, inyuma y'umwanya muto abarwanyi binjiye mu gisagara cya Mirza Orang gisanzwe kibamwo ahanini abashiita. Icegeranyo cy'uwo murwi wa ucumugwi wa ONU muri Afghanistan cyasohotse kuri uyu w'Imana kivuga ko abo bahitanywe n'ubwo bwicanyi bari abanyagihugu hamwe n'abarwanyi bagwanira uruhande rwa leta bari bamaze iminsi baswe ibigwanisho imbere y'uko bakorwa k'ubwo bwicanyi. umugwi wa ONU muri Afghanistan ukavuga ko ubwo bwicanyi bwarenze ku mategeko mpuzamakungu kandi ko bishobora gufatwa nk'ivyaha byo mu ngwano. Amakuru tuyabandanije ku mugabane wa Aziya aho ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Hong Kong habaye imyerekano yitabiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi baje kwiyamiriza ifungwa ry'abantu batatu baharanira demokrasi bari mu muhari wa Umbrella watanguye mu 2014. Joshua Wong, Nathan Low na Alex Chow baciriwe umunyororo uri hagati y'amezi atandatu n'amezi umunani bagirizwa amakoraniro yatunganijwe n'umuhari Umbrella hamwe n'imyerekano yo gusaba ihinduka ry'amategeko riciye mu nzira ya demokrasi yamaze amezi atari make bagizwa ko ibyo bikorwa byahungabanije ubuzima bw'igihugu. Imanza z'abagabo zari zarakurikiranywe n'imigwi y'abaharanira agati y'akazi na muntu bari bitabiriye kandi iyo myerekano yo kwiyamiriza ifungwa ryabo. Abatunganije iyo myerekano ntibavuze abayitabiriye ingene bangana. Yamara igipolisi cyatangaje ko abari muri yo bashika ku 2022 bakavuga ko yari imyerekano ya mbere y'uwo muhari yitabiriwe n'abantu isinzi. Igihugu cya Iraq cyakoze ibitero bya gisirikare mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu ntumbero yo kwigarurira igisagara cya Talafar kiri mu burengero bwa Mosul. Mu itangazo ryashikirijwe kuri televiziyo n'umushikiranganji wa mbere Haider al-Abadi yahamagariye abagwanyi bari muri icyo gisagara kwishikana canke kwemera bagapfa. Abategetsi mu gisirikare cya Iraq cyo kimwe n'abamerika bakavuga ko muri icyo gisagara hari abagwanyi b'uwo muhari bashika ku 2000. Tarafa n'igisagara umuhari wa leta ya Kiisilamu wigaruriye inyuma yaho utujijwe mu gisagara cya Mosul kiri ku birometero 80 uva mu buseruko bwa Mosul gisanzwe kibamwo ahanini abashiite. Bikavuga ko abanywanyi b'abashiite bashobora gufasha iyo ngwano guhera n'ingoga kurusha iyabereye mu gisagara cya Mosul. Aha ni amakuru twabategura avugwa hirya no hino ku isi agarukiye mugenza nje Aloise Bigirimana agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere muandanye mujyoherwa n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Rosine Munezero iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kurubuga rwa internet www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere cyohere mu yavugwa ku Burundi. Abarundi barakomeje kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda abagera kuri 47 bakiriwe n'igipolisi cy'u Burundi ku mugoro wa kumunsi wa gatandatu mu ntara ya Kirundo. Bavuga ko bahohotewe mu gasho ko mu karere ka Kirehe aho bari bamaze hagati ukwezi n'igice n'amezi abiri bafungiwe. Bakavuga ko bazize umwikeko wo gusuma urusaku. Inkuru iramvuye mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaraganiriye na bamwe muri bo.
Abarundi birukanywe mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu bakiriwe ku mupaka n'uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Bavuga ko bazize umwikeko wo kuba abasomyi b'urusaku.
Nze mva mu karere ka Kirehe mu Rwanda bari badufungiye ahantu bita transit ahantu ku mupaka ugabanya u Rwanda na Tanzania. Tumaze mwamezi abiri twaje kwituma twambaye ubusa tukagendesha dufukamye tugendesha urupfukamiro icyo twita mu Kirundi amavi. Ubwo bakagenda badukubita inkoni badusunaguza ngo turimbura kure ngo twaje kuneka igihugu.
Nageze mu Rwanda mu 2002 ndi mu kwezi kwa gatandatu ku 14 nagiye gucya baramfata nagiye mu isoko nagiye gusora ku murenge wo bita muri Rwanda Revenue mbona bantwaye ku karere kaho ka Kire. Ngezeyo bahita bampakira imodoka bamvuga ngo bantu babo bita transit bahita bazana n'abandi barundi bavuga ngo turi mbonera kure. Niba turi mu cyaro cy'u Rwanda tudafite ibyangombwa bigaragaza ko turi mu nzu ubwo turi mbonera kure.
Ikigaragara ni uko ku mitwe yabo hari imishyatsi y'imimerero ivanze n'imihuru. Bavuga ko bafungura nabi bakinyesha mu buryo budakingira amagara yabo.
Kujya naho bareba yafu yahoze irimo ibintu bimeze nk'ibirangiti akariyo baduha igice y'igikombe mu gitondo saa 3 ku mugoro wa saa 10 igice y'igikombe kibigore
abantu 10 babo gusesha gwenderumwe
ni naje keshi bakundaga kubogosha baguraga inzembe nk'iyo haramukabonetse n'umuntu bafashe bamwaka amafaranga ya bujinwe igihumbi marayo amafaranga igihumbi hakavamwo mwa amafaranga yo kugura mu inzembe zo kogosha abandi baba baje bakabogosha nta muntu wabaga mu nta mushatsi yo wabaga mu nta mushatsi bagakuza bakagukubita kubera ko nogosha nk'abantu harije banyiniraga nk'agakoma nk'umuntu ibikombe agakombe kamwe bakamwe nk'akandi gakombe tukabatubiri twigikoma mu gitondo nta kindi gihembo kindi ubwo nyene nitanga nko muri bagenzi banye nkavuga ati ubwo haje itegeko reka umushatsi mwubakure kubera ko mbizi
aba barundi bavuga ko bakora ubuze bitandukanye bamwe bakavuga ko bari bamaze no kwiteza imbere naho biruko ntacu batahukanye
jena ifite uruganda rw'amandazi ubiri aho bita ku muri murenge wa Ntajo na ifite inzu zitatu izimwe nifite murenge wa Musaza iyindi inzu nifite murenge wa Mushikiri iyindi inzu ariho mfite uruganda mu murenge wa Ntajo bita ku murindi mu rwagati mu mujyi waho niho bamfatiye ngiye gusora ibintu byose birasi ntanu neze tukuna n'imyenda namba niguriye muri gereza nyinda yituma nk'abantu ariko nta kindi kintu na kimwe nzanye nta na kimwe nta kimwe na kimwe nzanye nje gucya nyine gukomeza
ndagiye mu 2010 nakora akazi ko guhinga kama nkahinga tukagabura ibyo bamari nkagurisha kandi ibintu byose ntaye yunje gucya
muri abarundi hari abavuga ko bafashwe mu gihe bari bamaze kwigira inama yo gutaha imbere yo kwirukana
nafashe ingingo yo gutaha muri 2015 ngeze vagahara ngiye kwambuka bahita bambwira ngo ntabwo bishoboka ngo nongore umurundi ngo ntabwo bashobora ngo kujiwanya gusubira inyuma ngo usubire ngo mu Rwanda ngo ntabwo twavyemera baba banshubije cyo
nari natashe ku itariki 13 z'ukwa karindwi noneho tugeze ku mazi n'undi mugabo yitwa Paul kubera we yari afise igiturufu ntera gutabara ziradufata zabanza ziradukubita ubundi zituzanye bahita baratubuza na nyina kumva ngo ni transit center ubwo nayo ndahamaze ukwezi
Abo barundi birukanye mu Rwanda kuri uwa gatandatu baturuka mu ntara zitandukanye z'uburaruko bw'u Burundi cyane cyane mu Yinga na Kirundo bemeza ko hari n'abandi basigaye mu gasho aho bahora abafashwe nabo bafite ibyangombwa by'impunzi basubizwa mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe uko ari 47 bakiriwe n'igipolisi baraye barekuwe bataha iwabo n'amaguru inyuma yo kumvirizwa n'igipolisi tubibutse ko uburongozi bw'intara ya Kirundo bumaze kumenyesha ko hakenewe aho bakirira abantu bahunguka cyangwa birukanwa ibyo byofasha ko abo barundi baronka aho barindirira mu kuronka ingene bashikanwa iwabo nk'uko bimaze gushikirizwa na buramatari w'intara ya Kirundo Melchioro Nankwahomba mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
tukivuga ku bibazo by'impunzi abanyarwanda birukanywe muri Tanzania ubu bakaba baba mu murenge wa Chanzarwe ni mu karere ka Rubavu baridogera abasirikare b'u Rwanda ko babuza kurima imirima bahawe ku mpamvu z'uko umutekano utizewe neza icyo gisirikare nyene kirabeshuza kwa ta kibazo cy'umutekano muke gihari Claude Ganza munyamagana arabandanya n'iyi nkuru
mu banyarwanda birukanwe muri Tanzania hari imiryango 24 yatujwe mu murenge wa Chanzarwe mu karere ka Rubavu kuva mu myaka 3 ishize barishimira umutekano uri mu Rwanda ugeranyije n'uko babagaho muri Tanzania ariko ubuzima babayemo ngo nihurizo rikomeye kuri bo abenshi muri bo bahagarikiwe amafaranga y'ingo bakabahabwaga muri gahunda ya VUP ku buryo ngo ubuzima kuri bo bagoye cyane uyu ni umubyeyi w'abana batatu umugabo yararwaye gushaka aho yarwarira ariko ngo mu bundi buryo ni no kwitaza umuryango we kuri izi mpamvu
yavuye hano arwaye ameze nabi mbura ikintu namwondoza kandi mbona n'undi no kuba arimo kureba utwana turimo tubwirirwa mbona ari ibyo bibi ntabibonye ari ibyiza ntabibonye ahitamo gufata kamwe arigendera sigarana n'abana ndaho gutyo n'abana twenyine
so uyu muryango wonyine kuko n'abandi twabashije gusanga mu ngo tukaganira barababaye kuko ngo basa nk'abadafite uburenganzira bwo guhinga amasambu bahawe ariyo yonyine bari batezeho amakiriro
dufite imbogamizi yuko nyine isambu baduhaye bayiduha twatanya n'ubutaka bwo muri Kongo iyo tugiye kuwuhinga ingabo ziratwirukana ngo twere guhinga
ingabo zibabuza kujya guhinga zibabwira ngo iki
zitubwira yuko hagomba kuziramo nk'abanzi bakivanga muri twe cyangwa bakatubutsa natwe ubuzima
buriye bw'imbesi ntaho turi na karima bari baduhaye nako turi kujya kugahinga abasirikare bati nta mwemerewe kugeramo
ni umunsi wejo hari nabakubituye twagiye gutangira guhinga ubwo twahise ducika n'intege ntabwo tuzongera gutekereza no kongera gusubira
nabakubitiye iki
ngo nta burenganzira barahabwa bwo kwa bahahinga
uyu muntu agiye baramwirukana urugerejo hari umukecuru ko guhigwa hariya nuko ubu sinzana agiye gukora ikiraka ejo yagiye yo guhinga avuga ati nta muntu wemerewe kujya muri aya masambu hari umutekano muke ushobora kuhagera ukasanga haduye ugasanga gutsinzemo atahubwo mwamutuje tugashaka umutekano
aba baturage bavuga ko no mu gihembwe gishize cy'ihinga ariko byabagendekeraga ku buryo bahinze nyuma y'abandi kandi n'abahinzi ntibabone uko babagara cyangwa gukurikirana imyaka yabo mu bundi buryo byose ngo bitewe no gutinya ko umwanzi yabihishamo agahungabanya umutekano nk'uko babibwirwa n'abasirikare babakumira ku murongo wa telefone umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ferdinand Safari yabwiye ijwi ry'Amerika ko kuvuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke mu kibaya kirimo imirima y'abaturage birukanwa muri Tanzania ngo byaba ari igihuha
uretse ko ugira ngo urabizi mu gihe gishize umwaka ushize ya 2015 yigeze kubaho infiltration icyo gihe gito cyonyine babahuje kujya bajyayo kugira ngo batashobora kwagira ibibazo
ejo amakuru baduhaye umva ni ayavuba batubwiraga ko bemererwa nibura iminsi ibiri mu cyumweru yo kuba bahinga ariko nabwo nko kuwa mbere ngo ari umunsi wo kujya guhinga ariko barabagaruye
ngira ngo igikuru ni uko ubuyobozi buhari bushaka kubafasha kandi ngira ngo barabafashije bihagije ngira ngo ibyo byaritekereza nta kibazo cy'umutekano gihari mu cyangwa mu kibaya
umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu wampaye izina Marie Grace yatubwiye ko ikibazo cyo kuba abasirikare bakumira abaturage bakababuza guhinga ari gishya mu matwi yabo ariko ngo hari ikigiye gukorwa
kuba bashobora kuba babagarura ntabwo mbizi ariko kubera icyo ngicyo twakivuga naho n'urwego rw'abashinzwe umutekano ngo ntabwo tubavuga ngo abantu bajye guhinga ariko bahungabanya umutekano cyangwa bashobora gukora ibikorwa byatuma n'umwanzi atwinjirana ngira ngo murabizi ko hariya hakurya niho FDR riba birashoboka ko bashobora kubikora babikora mu kajagari n'umwanzi akaba ashobora kutwinjirana yiyitirira ko nawe ari muri babandi baje guhinga
kuba aba baturage bahabwa ibyangombwa by'amazu n'amasambu ku buryo babikoresha mu gushaka inguzanyo cyangwa ubundi buryo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakurira inzira ku murima madamu wampaye izina arakomeza
kuko ari amazu nayo kugira ngo tubafashe ntabwo ari amazu atangaho ingwate ntabwo ari amazu bakodesha ni amazu yo kubafasha kugira ngo bashobore kubamo niba ari umuntu utishoboye ejo mu gitondo iyo amaze kuyigurisha cyangwa yayitanzeho ingwate arongera akatubera umuzigo kandi icyo kibazo twari twarashoboye kugikemura
si benshi muri bo bemera gutobora ngo bavuge iki bari ku mutima kuko bavuga ko abayobozi basigara babacunaguza iyo bavugishije itangazamakuru
nk'umuyobozi akavuga ngo icyo watanze cyagufashije ugasanga ari nk'umuyobozi akwitwayemo urumva ko bikurya ahantu usibye ko uri uko ubigenza ugapfira muri nyagasani
iyi miryango 24 mu birukanwe muri Tanzania yatujwe mu mudugudu wa Bugu mu kagari ka Busigari mu murenge wa Cyanzarwe batuye mu mazu atuzuye neza imbere ariko harimo yasanwe n'ingabo z'u Rwanda mu gice cy'inyuma Claude Ganza munyamagana irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radiyo Ijwi rya Amerika
tuve mu Rwanda tusubire mu Burundi kuri wa gatandatu urwaruka ruhurikiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rwaragize icyo bise kwereka ingufu amakungu ibyo bikorwa byakoranije imbonerakure zaje ziva mu ntara zose z'u Burundi byabereye mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi umenshi amakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yari yahishikiye
ayo niyo majambo yaguma agaruka mu biro by'imbonerakure byabaye ku rwego rw'igihugu mu gisagara cya Gitega ni ibirori byatangujwe n'urugendo rw'amaguru kuva ahitwa ku giti cyo hagati gushika aho bita kuri Place ku birometero 7 ufashe barabara iva mu gisagara cya Gitega rija mu ntara ya Murambi n'ikoranira hanini ryaranzwe n'ijambo rirerire ryavuzwe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aho yatanze intumbero nshasha y'uwo mugambwe muri iryo jambo yavuze ko kw'Imana ari byo bizotuma Burundi buba iparadizo aho yasaje imbonera kure kuba aho batavuga rumwe bagahurira ku murimo
abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abatarimwo mubengenge mubasubize neza ku murongo imana ikunda ubu nimusubire kuzoza kumurara abantu iby'amoko ubu harageze ko turabana tuvuga tuti tuje mu mana tuje mu mikombo imana ikunda tubake igihugu cyacu gushikaho rizobishuka nagira ndababwire mugakurikiza iyo mpanuro mu myaka itarenga itanu Uburundi buzoba bwabaye nk'iparadizo hatuzaba dufite amahoro kuko ni twe tuzaba twayirondereye kuko amahoro ahera kuri twebwe nyine ntihagire uzobahenda bagomba kuzana amahoro mu Burundi abarundi nibo bizana amahoro mu Burundi kandi twarahamagaye Imana amahoro agiye kuboneka mu Burundi
Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi bahunze gutaha aragira n'icyo avuze ku biganiro bihuza barundi.
Ndabasabye mwebwe uwo bafite inshuti wese amubwira ati tahuka uze tuzimarire kuko n'ibyacu twasaza ari Satani yatwinjiyemo. Ndababwire umwe wese afite inyungu ziwe, ninde afite inyungu z'Uburundi kurusha Abarundi nyine? Nagira jewe ndabivuge ndabisubire ku byerekeye ibiganiro twebwe Abarundi twaraganiriye, ibyari biduhanze twarabihejeje, Uburundi buratekanye buri mu mahoro. Ubica tuganira ni igiki? Nicyo bita mu Cyongereza how to move forward. Dutari yindi ntambwe gute? Ibyo nibyo bita ibiganiro by'Abarundi. Tucuri ku mutwe hamwe tukiga ingene duteza imbere igihugu cyacu.
Umunyamabanga wa CNDD-FDD yanavuze kugaruka rw'Abarundi ruje kuminuza amashuri yabo mu bihugu vya Buraya bagaheza bagaherayo.
Akatanira umudokitere mwiza cyane ukaja kwiga i Buraya, babonye uri incabwenge bagacagira ngo igumira tuzo guhemba Messi. Hanyuma rero natwe bwa bwenge buke tugasa kwigumira ngo turonsara amahera menshi. Ndababwire ntaho uzofutungiye utagira igihugu. Iyo ntetwe na nyina wiwe arima mu gihugu akajya ibyo kurya by'igihugu bamutangira minevale leta irariha amahera araduga gushikashika aja kwiga i Buraya, leta irariha bursa. Nagira nkabwire gwaru mugiye haza mugiye gusuma ubwenge mamugiye gusuma usuma n'abatahana ubundi atanye n'abagiye gusuma. Tutangwe kurondera ubwenge urya bumenye tuse mu bwenge bwacu hanyuma twubake igihugu cyacu.
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yanavuze kugaruka rw'imbonera kure gwize rwibaza rwo kuba mu mugambwe vyotuma ronswa akazi.
Satani bizizi ribabwira ngo yicarire mwana uzoronka akazi ngo bazonguha mwize kugira ngo mureme akazi ntimwize kugira ngo mushe gusaba akazi. Ubu rero nimwigira inama umuntu wese azikoreza amashuri agira akazi agatoye akazi abantu babiri utyo ntazoyerekane ko yize ibi ndabibasaza. Ubu rero n'igihe kihinduka nigatayo gusenga.
Muri ivyo birori habonetse abaserukiye imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu vya Tanzania, Sudan y'Epfo na Sudan ya Ruguru, Chad, Turkiya, Congo Brazzaville na Congo iharanira demokarasi n'igihugu ca Cameroon. Abo bose mu majambo bashikirije kwa rugushimika ibikorwa vy'imbonera kure, aho bavuga ko imbonera kure zigiye kuba karorero kugaruka rw'imigambwe baje baserukira. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Murabandanya mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino yahere mu Burundi. Evariste Nzikobanyanka atubwira makuru y'inkino yaranze indwi turangije.
Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryatunganije inkino z'umupira w'amaguru zo gusoza ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'umwaka wa 2016 ushira uwa 2017. Izo nkino zabereye ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, zahuje imigwi ine yabaye mu bibanza bine vya mbere muri shampiyona iheze. Iyo nayo ni Leader League Burundi Sport for Africa wabaye wa mbere, Atletico Olympique wabaye wa kabiri, Vitaro wabaye wa gatatu, hamwe na Aigle Noir wabaye wa kane. Kuri wa gatandatu igeje saa 8 Aigle Noir w'Imakamba watanye mu mitwe na Atletico Olympique y'i Bujumbura. Urukino rwarangiye ku nzizi ya Aigle Noir ibitsindo bibiri ku busa bwa Atletico Olympique. Igeje saa 10 Vitaro wabaye wa gatatu mu higanwa riheze watanye mu mitwe na Leader League Burundi Sport for Africa wabaye wa mbere yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Urukino rurangira Leader League Burundi Sport for Africa usize Vitaro ibitsindo bibiri ku busa. Kuri w'Imana habaye urukino rwa nyuma hagati ya Leader League Burundi Sport for Africa na Aigle Noir. Ugo rukino rwaranzwe n'ishaka ryo gushaka gutsinda urukino. Ku ruhande rw'imigwi yose rwarangiye iyo mirwi inganya kimwe ku kindi. Iyo migwi yikoze kuri za penalty, Leader League Burundi Sport for Africa yinjiza zitanu kuri zine za Aigle Noir. Umunezero wari wose ku bakunzi ba Leader League Burundi Sport for Africa. No kubakinyi ba Leader League Burundi umunezero wari wose. Kizigenza w'umurwi Rashid Leon yashikirije ko intsinzi yo kuri w'Imana bayikesha imyimenyerezo bagize iminsi bakora, kandi n'ubu babandanya bagasaba abakunzi b'umurwi kuguma babafasha mu mugongo.
Turiko turitegura neza, murabona ko itumwa twayitwaye, ariko amantrenema arabandanya. Turitegura neza, imbere arakazi kenshi, turiko turitegura neza kabisa. Bose ni kudui nguvu, wadui nguvu kubera amaiganwa ngayo ya Champions League ya Afrika nari fasili nuko nukwitegura neza kugira ngo dufashane twese
umumenyereza wa Lidia Ridike Burundi na bunyine yashinje ko bakinyi biwe batahukanye igikombe cy'urukino rusoze ringanwa y'umwaka 2023 ushuru wa 2017 Emmanuel Bankuyiha yabwijwe ijya America ko ingino nkurwo gwo kuri uw'Imana zimufasha gutegura umurwi uzitaba mu mwaka uza ihiganwa rya Afrika rihuza imirwi yabaye ya mbere wayo Club Champion mu Gifaransa
kwitegura nuko muriko murabona aya maturno tugira turagira nk'ubuduje kugina turno ya Fair Championnat urabona ko tubaye aba mbere mu nyuma hasigaye uko dukina Super Coupe zwekini muhinga na Olympic Star izyo zose nyimiteguro hanyuma Flambeau de l'Est urumva ayo mamachi nayo turiko turategura kugira turabe l'effectif y'abakinyi bari muri Ligue Aridique kugira tubongereze nabandi
ngomenya ko muguri Ligue Aridique Burundi wabaye wa mbere muhiganwa y'igihugu cy'umwaka uheze cekimo na Olympic Star watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu ukazasurikira Burundi muhiganwa ya Afrika cy'igikombe mpuza mashirahamwe Coupe de la Confédération mu Gifaransa arizo kinira Super Coupe mu minsi iza imbere y'uko higanwa igihugu cya 2017 ushira uwa 2018 ritangura Evariste Nzikobanyanka Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ubu naho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda mu Rwanda atubwire amakuru y'inkino yabaye muri ico gihugu
Ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'igihugu ya Uganda y'umupira w'amaguru Uganda Cranes yasezereye ikipe y'u Rwanda Amavubi mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Shan umwaka utaha muri Kenya umukino ubanza wari wabereye Kampala mu cyumweru cyashize Uganda yari yibiki impamba ihagije y'ibitego bitatu byose kubusa kuri stade ya Kigali Nyamirambo umukino wo kwishyura abasore b'u Rwanda binjiye mu kibuga n'ishyaka ryinshi bafite amabwiriza yo kwitanga batizigamye mu minota 15 ya mbere Amavubi yari yamaze kwibonera ibitego bibiri icya Yannick Mukunzi ukina hagati n'icya Thierry Manzi umukinnyi w'inyuma icyizere cyo kwishyura umwenda wose wa Uganda ndetse bakanongeraho ibindi bitego cyakomeje kwiyongera ariko buhoro buhoro kiza kugenda kiraza amasinde kuko igice cya mbere ndetse n'icya kabiri byaje kurangira nta zindi mpinduka zibaye bityo ku ruhande rw'abanyarwanda amazi asubira iwabo wa mbeho umukino warangiye u Rwanda rutsinze Uganda bibiri ku busa ariko rurasezererwa umutoza w'Amavubi Umudage Antoine Hey avuga ko icyashobokaga cyose cyakozwe ariko biranga
twakoze ibishoboka byose uyu munsi ntabwo tutari twagize muri uyu mukino wo kwishyura ariko biranze tuvuyemo igisigaye reka dutegereze imyaka ibiri iri imbere kuko ibyashanye umwaka utaho byarangiye gusa birumvikana turababaye
ku ruhande rwa Uganda umutoza Moses Basena yemeza ko barokokeye Hamana aboneraho nanone no gushimira abanyayuganda bari baje ari benshi gushyigikira ikipe yabo y'igihugu turashimira abafana bacu baje ari benshi gushyigikira ikipe yabo ya Uganda iyo turamuka tugize ibyago ntidukomeze byari kuba ari umubabaro ukomeye cyane bakoze cyane tukiri mu mupira w'amaguru hasigaye ibyumweru bitatu gusa kugira ngo mu Rwanda habe amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa abakandida babiri nibo bazahangana kandi buri wese yamaze gutangaza itsinda ry'abazamufasha mu gihe amahirwe azaba yamusekeye agatorwa abo bakandida babiri bashyigitse ni Vincent Zamwita bakunze kwita De Gaulle akaba ari nawe usanzwe ayobora Ferwafa hakaba kandi Albert Mwanafunzi wo mu buyobozi bw'ikipe ya AS Kigali mu guhatanira manda irangiye Vincent Zamwita yari yatsinze abandi bakandida bane bari bahanganye aribo Celestin Ntagungira Jean Daniel Mbanda Augustin Munyandamutsa na Raoul Gisanura byakunze guhwihwiswa ko mu miyoborere ya siporo mu Rwanda ntawapfa gutorerwa umwanya runaka adafite imbaraga ziturutse hejuru zimusunika nubwo izo mbaraga z'ibukuru zitajya zerekanwa ku mugaragaro biracyagoye ko umuntu ashobora kubyuka we ubwe ku giti cye ngo yumve ko ashobora gutorerwa umwanya runaka wo kuyobora urwego rwa siporo nta gisunika yari Claude Munyandinda Kigali
iyi nkumviriza ni radio y'u Amerika isamiranye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www.radioyacu.com
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.